mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane nahazwe hikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Nda shima ariko hari abamama zijya konje bazigabanya bakavuga bati kuruhuka nibyo ariko numva meze neza kandi kwigisha abana bose bari n'abandi ntako biyangara bose baragenda gufasha.
Uno mushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahisha aragaruka ku bibazo bimwe bimwe yifuza ko bihinduka mu bushikiranganje aramutswa turabigaruka ko handi hato murabe hagufi ya maradio yanyu ariko hagataha abanyeshure baba barayobewe ca kibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza musabwa gusubira kugikora kugira ngo mugatanga amahiri 50,000 vy'amafaranga y'amarundi ni mukanyi sase murabe hagufi ya maradio yanyu. Bazinda ugire muri make ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatanze ikigongwe ku bafungwa bagera ku 300,000 bagwiriyemo abana abakiri bato n'abapfasoni abajeje ubusho butandukanye muri ico gihugu bavuga ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abapfungwa bari mu busho butandukanye busa nk'ubwarengewe n'ubwinshi usivye uwo muce narinda babwiye w'abazore kugwa abagendana ubumuga abafise indwara zitandukanye n'abarenze imyaka 60 bamaze kurenza icaka n'ico bihano bari baraciriwe nabo nyene bagiye gute zurigwa iyo ngingo naho biruko ntiyega abari baraciriwe umunyororo wo guherayo abapfungwa bari mu busho bamaze imyaka irenga 10 barindiriye kunyongwa nabo ku ruhande rwabo baciye bacirwa uwo guherayo kwera ibibazo by'uburyo igihugu cha Zimbabwe kimazemwo igihe haragiye haratangwa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu no ku ntwaro y'uwahoze arongoye Zimbabwe Robert Mugabe abagera ku 100 barapfiriye mu busho butandukanye mwaka wa 2013 biturutse kukubaho nabi mu busho leta itari gishobora kuronsa ibyangombwa bishemeye kubera ikibazo cy'amafaranga. Igihugu cha Zimbabwe giharurwamwo abanyororo bagera ku 200,000 bari mu busho butandukanye butari bubwirijwe kurenza abantu 17,000. Wahoze ari perezida w'Ufaransa Nicolas Sarkozy nyuma yaho arekuriwe kuno wa gatatu amazi iminsi ibiri yasambishwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yo mu 2007 yoba yarahawe bidaciye mu mategeko n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi. Sarkozy yamiriye kure ivyo vyagirije vyose afata nk'ukwihora ku ngingo yafashe yo kurungika indenge z'ingwano zafashe gukura Gaddafi mu 2011. Nicolas Sarkozy yavuze yuko abanye Libya bari nyuma iyo dosye kugira ngo bamwihore. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Le Figaro gisubiramo amajambo ya Sarkozy yavuze amaze kurekurwa canditse kiti ndugure twa mugina. Sarkozy yavuze ko iyo dosye ya Libya ariko aragirizwa itumye ubuzima bwiwe buhinduka umuriro udahera kandi ariko yagirizwa ibintu atavyemezo ndugure twa mugina. Radio hijugi Amerika mnatukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ncuti bakunze mutwumva muri kugataka ku Rwanda muratwumva tankomanze ku 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rugagwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze uno munsi Burundi buri ko burahimbaza umunsi mpuguza makungu wahariwe amazi umunsi ushitse mu duce dutandukanye twico gihugu havugwa ubukene bw'amazi meza nko mu ntara za Cibitoke abanyagihugu baho bavuga ko bashobora gufata urugendo rw'amasaha 4 n'amaguru kugira ngo baje kurondera amazi meza ni mu gihe mu ntara ya Gitega ahitwa ku ishuri rya kwibuka abana bamaze imyaka 2 atamazi bafise kuri ayo masomero yabo inkuru tubazumenye Shamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana igiteka
Ayo mashure yose ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kumuvuye mu gisagara cha Gitega na mashure yegamye ishengero ry'abagenzi muri ayo mashure harimo amashure abiri asuburara ubwo abanyeshuri bashika amajana na 180 naho harimo abana bangana uko nta majya amazi riraboneka mu mabombo yubatse muri ivyo bigo haraci imyaka 2 nkuko bivugwa na Manirambo na Dela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryigisha ubuhinga gitiriwe David May
turafise ikibazo cy'amazi nkubu turamaze imyaka 2 atamajya amazi riboneka mu matwi ya Regides. Bikuvuga caba ingorane ya mbere isukurira barike cyatuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo na n'abanyagihugu bava hakujya kuwankana hariho umwanya w'ibyigwa baca bahomba tize twari tubitangura saa 9 ariko ubu twaciye twushira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10
kibyazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twasugumwe
ibijyanye n'utuzu twasugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayabahari kandi ko abo dufise bavoma bavuma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twasugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri effectoire
abanyeshuri baratoye uburyo bwo kudukoresha mbere yo kwinjira muri utwo tuzu basiga impuzu hanze bakinjira basigaranye agahuzu ko munsi gusa none umusore twamusanze avuye kwitabara
kubera kurinda gukura impuzu
aha dukura impuzu kubera iyo vuyeyo harakanuko kenshi uzanye neka ku mwata ko gatandukanye ni byiza ko kuri impunzu kubera nsanga bigoye nyine uri ugiye mu bandi naka odere kavuye nyine mu ntuze
abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kibone ko iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa Twizere Philbert numwe muri abo banyeshuri
hageze nyigihe cyo kumesa uduhuzo umuntu asa uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera amatuka heza tukaza tukamesa kwa duhuzo n'icyo gusanze abanyagihugu bo mikati ari benshi tutangura kurakoresha amazi yo mu mwonga nayo ntabari meza cyane ntigaheze ngo kere neza
kubera kuniganira ayo mazi navyo nyine bibatera ikibazo niyo Kwizera Edouard nawe nyine yiga kuri iryo shuri
byashika ugasanga kujya ku ntu abantu babari benshi kugurana ko abantu ugasanga ushobora kuvoma amazi gusanga yashobora gucafura ugasanga ateye indwara
Nima Adele akurikiranira hafi abanyeshuri babigeme biga mu isata bita Sawifi kigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike
amazi ngana yahari atubabwira bajye kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bariko baravuga ngo bariko baribwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda
congera kuba ikibazo gikomeye ku bana babigeme iyo bagiye mu mihango yabo faida n'ibitanga n'umwe muri abo bana babigeme
ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex umugani kandi birasaba n'uko koga misi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turi yaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya ubu bayafise agaha mugenzi we ubutayafise agashobora kuyaronka mu bwo buryo
mushyiramo Regidezo ritanga amazi y'umuyaga nkuba bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kiri kwibuka baturutse ku mapompa duza amazi yononekaye ariko bavuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kuja mu buryo igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi w'ejo wa gatatu umushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahishari atumwe ko ni inama nshinga amateka kugira ngo yishure ku bibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero muri kino gihe mu Burundi mu byo umushikiranganje yagarutse ko harimo ikibazo cyo gukwiragiza abigisha ijya nino mugenzi wacu Evariste Nziko Banyankara dukurikiranye ivyo bikogwa ahakore inama nshinga amateka mu Kigobe ni mu Burundi
Ikibazo kijanye no gukwiragiza abigisha aho batari rodiploma mu Gifaransa abashinga amateka bakigarutse ko cyane mu bibazo ku mushikiranganje w'indero amakaminuza n'ubushakashatsi umushinga amateka ni kuri Salvatore agaruka kuri bimwe mu bitari ko bigenda neza inyuma y'ico gikorwa
ati ku burorero aduherereye mu ntara tuvamo ku mashuri ahanini bibonekana ko yasigaye ko abakenyezi nagomba kubaza rero ingaruka umaze kubona vyoba byaragize ku mashuri tubona ashobora kuba abakenyeze nka batatu batwa baba bari mu makonje soit prénatal cyangwa postnatal nagomba rero kubaza ico mwamugiye gukora kwa aya mashuri kugira ngo mushobore kubashira nk'abagabo narijya amashuri amwe tubona atabasipriya bahari kuri amashuri
umushikiranganje w'indero asanga koko hari ingaruka mbi inyuma yo gushira mu ngiro umugambi wo kurungika abigisha aho batari aharagahaze no kugakosora buhoro buhoro nk'uko abivuga akanasaba ahari abigisha b'abakenyezi gusa iyo bagiye mu karuhuko ko kwibaruka kugira utwigoro umushikiranganje Jean-Pierre Ndirahisha
niba benshi niba bitse kenshi abadesisi niba abadesisi niba benshi abadesisi ariko jye ndashima ariko hariho abamama zijya kunje bazigabanya bakavuga bati kuruhuka nibyo ariko numva meze neza reka nje kwigisha abana nosaba rero n'abandi ntako biyangara buza baragenda gufasha jye nibaza ariko ku kibazo cya diploma uduhe ntitwabaye tuza tugenda turadukosora buke buke mugabo ushaka
abigisha na cyane cyane abarungiswe kwigisha mu ntara ya Bujumbura batonda bavuye mu gisagara cha Bujumbura amashinga mateka batowe muri iyo ntara basanga badatonda kenshi abanyeshuri bakirirwa uko batonze Adolphe Banyikwa ari muri abo bashinga mateka asaba umushikiranganje kugira ico koze kugira ibintu bihinduke
abigisha benshi bava mu gisagara ugasanga basaba lift bava mu gisagara kacha kibazo ugasanga muri evaluation intera Bujumbura irasana tamake mu vindero nasabye ko umushikiranganje ico kibazo igifata amaboko na cyane cyane ko ubu nibaza ko byahindutse mu ntara yacu abize byo kwigisha n'umusi ni benshi baba hakazi mu ntara bavamo kandi atera imbere murakoze
ibivugwa nabo bashinga amateka batowe mu ntara ya Bujumbura ko abigisha ubasanga ku mabarabara bategereye abo bunguruza kivugwa mu yindi mihingo y'igihugu nkuko abaserukira abanyagihugu babivuga umushikiranganje Ndirahisha yishura ko nico ari kibazo cyo kwicarira kugira gitore gumuti abashinga amateka Barnadoma Urutoke ku mashure akoregwamwo ibikorwa vya politike kandi bitarekuwe n'amategeko warongoye igisata c'indero amakaminuza n'ubushakashatsi ku rwego rw'igihugu avuga ko ababikora bahonyanga amategeko
abantu babikora batubabariraga babenze kubera bihitse kuko muba cyane cyane kwa nyumugwaro kwa politiki niyo barajamo aho byo babikorwa murahambarira iyo nzobihera rumara yuko atanama zibera mashure
kubona hari amakaminuza mwamwe yemerewe gutanguza inyigisho z'igice cya kabiri arico master ayandi akimubwo burenganzira birajishinga abashinga amateka umushinga amateka sinzi nka Jean-Pierre numwe muri abo bashinga amateka bakeneye umuco
nyakwa mushikiranganje haravugwa ko amakaminuza mwamwe yahawe uburenganzira bwo kwigisha igice cya kabiri ico bita master kuba hisunzwe iki mu gutanga ubu burenganzira kuri zimwe izindi nazo ntiziburonke
inyishu y'umushikiranganje w'indero nuko atakaminuza nimwe yabujijwe gutanguza ivyo vyigwa vya master ariko ko izo kaminuza zotanguza ico gice ca kabiri ca kaminuza kubisata bimwe bimwe zishobora gutunganya neza Mufasoni Jean-Pierre Ndirahisha yaboneyeho nakaryo ko kwibutsa ingingo yafatiwe abananiwe ikibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza basabwa gutanga ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi abaho uburenganzira bwo gusubira gukora ico kibazo autodidaxi muri rimi rw'igifaransa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka urakoze cyane gose kutubwira ibyo byose byavugiye mu namashinga amateka y'u Burundi ejo ku munsi wa gatatu aho muvise umushikiranganje w'indero yariko arabazwa utubazo dutandukanye mu vyerekeye igisata aramutswa hakaba rero hari akabazo mushaka yuko tuzogaruka ko muri utwo twose muvise hari ivyo rwukwiragiza abigisha hagati mu gihugu haba ivy'amakonje ahabwa abavyeyi bigisha baba bagiye kwibaruka muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama tubatunganirize ikiganiro kirekire Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, dusubire mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi, neza na neza mu Kirundo, aha bagendesha ivyuma vyunguruza abantu mu barabara ahuza commune Ntega n'umugwa mukuru w'intara ya Kirundo ni mu Burundi, basaba leta gusanurirwa amabarabara bakoresha. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze aratubwira igituma nuko ibintu vyifashe.
Iyi modokari ihejeje kurengana bigoranye mu barabara riva ku mugwa mukuru wa Kirundo rija muri komine ya Ntega. Ngaha uba winjiriye ku mutumba wa Gitwenzi. Kwiyunguruza biragorana kubera ububi bw'iryo barabara, ubunyerere bukaza busongera isi.
Iri barabara ngaha ukuntu bimeze musanzwe lirashaya gose y'imvura yaguye. Urumva bisaba ko bazorikora bakarisha mikariyeri. Nta bindi bizokorwa n'ivyo nyene vyonyene kabisa.
Kora ko imvura yaguye maze kugwa agashahanyerera. Kobera ko imashini z'abashinwa zaciye agashahaseruka. Imvura yamaze kugwa agashahanyerera. Nuko bashaka nk'akariyeri abantu nyene bavuze akaza barigira. Cyane nka n'abana b'amagara.
Mucamake ko turiko turaribona rirakwiye. Mwe mushika nko hejuru nk'akarorero. Mukabwira abahejuru bagashobora kudushyiramo amakariyeri.
Ibintu byifashe uko no mu yandi mabarabara atari munsi ya tatu ahuza utu turere. Uyu munyagihugu yunguruza abantu n'ipikipiki arahaca hose.
Ego ikibazo cy'amabarabara ngaha ndakibona cyane kubera ngoma ngendesha imoto urukanye ndi umumotari wo ngaha. Ahantu bita ku Kimbwebwe birashaya cyane. Ikiziranyika kubera ta kariyeri irimo kano haruguru naho kandi mu barabara yaho yose ni mabi no kurataharononekaye hose usanga ari ngorane.
Iyo imvura yaguye birashika imodokari zikarara mu gahinga kubera byanse ko zibandanye.
Harashobora guhara nk'imisi yariho zire canke hadeze imisi ibiri bagacari bakuntu bagura hirya no hino kugira ngo arebe ukuntu bonzi sonika ariko zawe kwigira imbere.
Turabona hari imirima ntakipe.
Imirima irononekaranye canke zimwe zigaca mu mirima nyine zikadunga byase uko zoharenga.
Kuri benezo agahombo ni kenshi.
Nkeje bune naraciye imodoka nayirajije mwaho yanyereye yatembagaye. Nuko gusa Imana yakinze ntiyagwa hepfo yashura kucayo nonekara aca mpomba gose yiguye igatembagara harige karakasi hombagurika yose aca mpomba.
Muri ayo mabarabara hakunze guca imiduga mito mito bita probox. Izo modokari zunguruza ahanini abantu n'ibicuruzwa by'abadandaza bato bato. Nabo nyene bavuga ko bariko barahomba.
Nkuntu tudandaza kubera taburyo bwo kuyunguruza dufise. Tugeze aho twojya kuhiga ibintu kubera ubunyerere w'imodoka cyane. Kubera dafise aho yoca.
Bidandazwa tushaka kugenda kurangura. Ntitwishikane kubera imodoka nyene ubunyerere iba yahezemwo ntishobore kugenda. Kubera turara mu nzira n'abasuma bashaka gusanga mu bunyerere n'imodoka yaraye mu nzira ikatugira nayo bakabidupakurura bakabyiba. Kusangamo turahomba.
Kuri abo bose ijwi ni rimwe.
Kosa bari uko leta yorabiga ikarondera nk'ishyiramwe nk'amashyiramwe yama akora mu mabarabara bakazana ikariyeri bagashyiramwe.
Kosa yuko mwo dushikira hejuru mukatuvugira bakadushyiramo ikariyeri kugira ngo tuze turahaca.
Ata gafuye ntagakira nk'uko mwibutsa w'Ikirundo bivuga. Uyu munyagihugu avuga ko rimwe na rimwe aharonkera agacupa iyo yafashije imodokari vyagoye. Twamusanze kwibarabara ginjirira ahitwa mu ndaso
hari nkigenye nabakubwira ukakora ko bakaguha nk'agacupa nk'akugwagwa gutyo urumva nta mahera bashobora kuguhereza.
Uyu twasanze kubya Gitwenzi wavuga ko havutse akazi.
Aha rero nk'umubosa haciye araduha nyene nk'ingazi tukakora ko imoto tukayidugana mu bw'imodokari turavugana kubera yuko ubone nyene hameze ipakiye arashaka kuduha nka bitanu. Ijya pakiye naho akaduha nka bitatu tugakorako kabari gatoya gusa si kintu kinini.
Mustaniri wa komine Ntega Filipo Ngabonziza avuga ko ikibazo cy'amabarabara kizwi muri komine arongoye. Ngabonziza yabwiye Ijwi rya Amerika ko komine Ntega iri ko irategura kwegeranya abanyagihugu na cyane cyane abafise uburyo buboneka kugira bakore
ayo mabarabara yose.
Mustaniri wa komine Ntega yizeza abarongoye ko iyi ndwi izorangira
ayo mabarabara yose
akoze neza. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kanya turaheza duce dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi imbere y'uko duhava tuja mu makambi.
Cha, bijya bije biranuganuka kwa rivyo.
Kandi bihu
ngo ni bihu akanira vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo.
Eka sivyo. Dupinge utangike
mupinga
umvirize ijwi rya Amerika irabesha ubyibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
kwera ko ejo mu kiganiro muri isanga twabonye inyota y'abanyagihugu bumviriza ijwi rya Amerika ikiri nyinshi kuvyerekeye ingene umuvyeyi ashora kuvura umwana wiwe ariko arakorora twashatse kugaruka ku nkuru twari twarabashikirije mu ndwi yahera yari kwiracana cako nako kumbuga ngurukana bumenyi abatari bake bibaza ati mbega umwana wanje agwaye no muha umuti w'ikirundi canke nkamuvuza imitindi itandukanye hari mu gihe harabemeza yuko muganga Amerini Jimbere yoba yaratanze ubutumwa ahamagara abavyeyi guhagarika imiti y'ikizungu ahubwo nyabuna bakijukira y'ikirundi rekumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse yasubira ducukumburire ino nkuru
Inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi na cane cane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga impanuro zijanye n'inyifato abavyeyi bakuye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga Amerini Jimbere yanonosoye ibijanye n'ubuvuzi bw'ingwara z'abana akorera mu gisagara ca Bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka 5 aha rero harabibajije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba ari umenyerewe Muganga Amerini Jimbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yaraherutse kubona
inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose narimaze kubona bihora bishika hari imyaka ukavuga utu mwaka byananiranye mu mwaka weze byari bimetse barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza no kuvuga ico gicu ko cari catumye haba tu microbe ni migera y'ingwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rero abana baragwaye cyane gusumba ibindi bihe
uko ibintu biri uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka 2 butoroshe asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwemu
imiti ya gripe nk'ukwiri yose atanu muvuyemo handise ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka 2 maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka 2 tarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twoshobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mwemu kuko ico bita nebulisation ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake gose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyene imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngo iboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye nk'ibigorana ariko ngira ngo ibicu bizogenda biba byiza
muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo nikunzwe kujanwa kwa muganga Uyu numwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza.
Nukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe basogokuru bagomba gukoresha. Mbere byiza mwebwe mwaje muduha iki kiganiro mwudushika imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa. Kuko agashitsi ka kera kavumbi ku muriro. Nitwaje muri bishasha hirya yaje tuzobukena tutakironka abantu bawuduha. Baduha inyigisho kungena umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwene igihugu.
Muganga Amerini Jimbere nkuwanona nosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'ingwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe bimwe nk'umufumbegeti ikizira nkogwa umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira gucyo bikagabanya ubukazi bw'ingwara ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka ariko rero muganga Amerini Jimbere aragabisha mu buryo bikwiye gukoreshwa kandi hakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nkuko harabavyakiriye muri ubwo buryo
n'ukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabana urubukazi bw'ingwara rero nivyo mperutse kuvuga ko hariho ibitegwa bimwe bimwe umuvyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha munyumve neza aha ndahahagarara cyane si byiza ko umuntu agenda afate igizira nkugwe agisekure hanyuma agiteke akimimine acashira mu icupa ngo azaraho umwana kuko kirashobora kugasha kirashobora gukariha ivyo wabigize biri kugatwe kiwe ngiki ico navuze kandi nongeye gusubiramo hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka ko hari guharuka harimo ikizira nkugwa yugishize mu buki hariho indimu iyo uvanze n'ubuki gashira mutuzi dushushe urashobora no gukoresha umuravumba na wenyene uroroshe muhogo ushobye gushiramwe ubuki
uyu muganga aratanga umuco kukungene ingaburo nkizo zihabwa abana
ariko nikindi nshatse kugaruka ko nuko ivyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga ukoresha kimwe kimwe mbese bivanye n'umwana ingena ngana kuko nk'umwana atarakwiza umwaka indimira mubabaza cyane niba umuntu ayikoresheje ayishira mutuzi tushushe kandi agashiramwe duke cyane yabavyana kunda kabijya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe wa mwana ntakorore gose kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramo no kuzinga
muganga Amerini Jimbere avuga ko ivyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafungura kuyogwa hamwe no gushuha akabona ko ari vyiza gutanga umuco nk'uyo kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo ivyo avuga ko vyama vyagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo nk'uko bisanzwe tubasomere ivyo bamwe n'abandi banditse kubijanye n'iyi nkuru duhere kuri uyu yavuze ati uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu nawe avuga ati ntabara none y'abazungu yoyo dufata simboni fise ibyo yica n'ibyikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ivyo biri mu byo basokuru baturaze kandi rugereka taraza byaratuvura tugakira tubandanye n'uyu yavuga ati ivyo vyega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyu yavuga ati uyo muganga n'imvyeyi basi ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera narindi Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Mukanya, turaheza dusozere kino kiganiro ariko tubanze dukubitire gato mu ikambi ya Nyarugusu aho hari umugambi w'ishirahamwe Save the Children watanguye wo gusubiza abana barenga igihumbi n'amajana atanu mu miryango yabo James Jovini arabisigura.
Umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children Bwana Metusela Joseph ubiganiro yahaye ijya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana bayerera mu masoko atandukanye muri izo harimo ubukene bugaragara mu miryango yavuze yuko iyo shyirahamwe ritegereje gufasha abana barenga 1500 mu gice cya mbere kandi ko uwo mugambi watanguye kuva mu ndwiheze abana baterengeje imyaka 14 barafatwa bagasubizwa mu miryango yabo hama bakaronswa imfashanyo zitandukanye harimo imyambaro ibiribwa n'ibikoresho byo kwishuri
kwa pamoja ndio maana tukaona leo tuje tulione watoto hao wenye uhitaji
twabonye tuze kuraba aba bana hama tubahe imfashanyo kubera urabona ko birirwa mu masoko basegerereza abandi twumva ngo nabasuma turi ku mugambi wo kubaronsa imfashanyo zitandukanye kugira basubire mu miryango yabo hama bakomeze kujya ku ishuri dukeneye kubona yuko buri mwana wese yogira imibereho myiza nk'abandi
waacha kusabakena watoto wetu
bamwe mu barundi batuye mu nkambi ya Nyarugusu bavuganye n'ibyo ya Amerika bemeza yuko abana benshi bajya mu masoko atandukanye kwiba abandi bagasegerereza kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa no kutagira imyuga bakora
cyo kintu mbonaga mu isoko abana bari yerereza bakatwiba nkaje barantwa isimu bari bakuye kubazibira hamwe tamwana numwe aroyinjira mu isoko bakapfuma bareka abantu bakuze bonyene aribo baza kwandi ibintu ngaha mu isoko mugabana baba kubica bacyamuhira
ikibazo cy'abana bazerera mu masoko kweri ico no vuga ivyigwa babihevye ntabibandanije nakazi kabo no kuzerera mu isoko no kwiba nkajewe akarorero mama umwe baramwivye umukeke ngiye kuraba gatoya sanga nanje ifungo ya mwanza barayoye baratwaye urabonye aho ni ngorane harafu ikindi abavyeyi babana barakwiye kuhimirizwa kabisa abo bana bakabakurikirana cyane bakagenda ku ishure kwa sababu umwana amaze kumenyera kuza kwibanga ha mu isoko ni wata tukenda kwishuri ntari banye kandi we yani anezekwa nuko maragenda kwiba mu isoko yiba mu isoko gusa ubuhanuzi ndovuga ku bavyeyi nuko boza barakurikana abo bana umwana akamenya ati mu gitondo yagiye kwishure aho ntiyagiye
kwishure nta buzima bwo gutembera mu isoko atari kutwiba gusa cyo mbona nabana b'abarundi nibo keshi bayerera ngaha mu masoko batajya ku mashure kubera yuko injya bapokeye abavyeyi babo bace badandaza bakagenda kunywa mu migori gori kuboregwa wa mwana akabona arayubusa yiriwe ubusa akacaza ngaha mu isoko kwiba akabona ko ari bwo buzima bivanye kuki kumubyeyi.
Ishirahamwe Save the Children rifasha gisata cindero mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 15,000 uko umwaka utashe mu bijyanye no kuronswa ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho byo kwishure. Ariko hakurikije ibitigiri bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe, harabandi barenga 700 bakeneye imfashanyo zitandukanye. Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, ijwi rya Amerika.
Akanonga duce dusezerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ncuti bakunze mwako muratwumviriza mwakenuye cyane. Diane Nahazwe mari kumwe kuri micro ino sans kimenye muhinga bw'ivyuma yarafatikanije na ingenieur Thomas. Twese twifuriza umunsi mwiza.